Radio Hijwi di America. Radio Ijwi d'America isamyanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda turi kuri FM 88.3 i Radio Nshuti ya bose no kuri FM 104.3 Ijwi d'America. Urwego rujejwe gukurikirana ibyaha mu Rwanda RIB rwemeje ko rwafunze Jean Bosco Mutangana yahoze arongoye urwego rujejwe gukurikirana ibyaha mu Rwanda kekwa ko icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro zitemewe n'amategeko.
Biracyari mu iperereza, dosiye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Uyu ni Thierry Murangira avugira urwego rukurikirana ibyaha mu Rwanda RIB. Abanyagihugu mu ntara ya Rutana mu Burundi bateye akamo umukuru w'igihugu kamusaba gukora ibishobotse byose kugira ngo imanza ntizibandanye gutebeshwa. Mu gisagara ca Nice mu gihugu c'Ubufaransa, inkozi ikibi yagandaguye abantu batatu ikoresheje imbugita. Ayo makuru yose hamwe n'ayandi twateguriye kuri isaha nimutangwe ni mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire mu gihugu cya Tanzania, aho abatavuga rumwe na leta biyamirije ibyavuye amatora y'umukuru w'igihugu. Inkuru dushikirizwa na Diane Ninahazwa.
Ibiharuro vy'imfata kibanza bimaze gutangazwa vyerekana ko Perezida John Pombe Magufuli wo mu mugambwe CCM uri ku butegetsi kuva Tanzania yikukira mu 1961 ariwe waronse amajwi menshi aho ufise 80%. Pombe Magufuli akurikirwa na Tundu Lissu wo mugambwe Chadema afise ibice bigera kuri 15%. Uwo munyepolitiki ahanganye na Perezida Magufuli yitoje nka kandida w'umugambwe Chadema yavuze ko amatora yabaye ejo kuwa gatatu atari amatora, ahubwo ari gishusha nayo kije guhohosha demokarasi muri ico gihugu. Tundu Lissu mu kiganiro n'amenyeshamakuru yavuze ko we n'umugambwe wiwe batiteze kwemera na gato ibizo yavamwo. Muri ico kiganiro yagirije umugambwe CCM gushaka kuguma ku butegetsi vyanke bikunde. Tumwe muri twasorobo yatanze kwa karorero turimo indorerezi z'umugambwe wiwe zitemerewe kwinjira mu biro bitari bike vy'amatora. Yemeje ko hamwe hamwe mbere banasohowe ku nguvu. Uwo munyamategeko w'imyaka 52 akaba yahamagariye abayoboke b'umugambwe wiwe n'abawushigikiye mu myerekano yasavye ko yoba mu mahoro no mu mutekano. Yongeye asaba makungu gushigikira inzira ya demokarasi muri Tanzania. Umunyekanada Robert Amsterdam asanzwe aburanira Tundu Lissu nawe yasavye umuryango umwe bwa Afrika n'uwa Commonwealth, imiryango Tanzania isanzwe ibarizwamwo, gukora amatohoza ku vyo yita ubusuma bwabaye muri ayo matora ihohoterwa n'urugomo vyaranze. Uwundi mugambwe muyikomeye itavuga rumwe na leta ya Tanzania washikirije amakenga ni Wazelendo. Uyu wanavuze ko warawuhagarariye muri ano matora ariwe Saif Sharif Hamd yahagaritswe n'igipolisi. Ibitangazamakuru mpuzamakungu bitari bike aha tubibutsa ko bitemerewe gukurikira ayo matora atari kwavuga ko rumwe. Ni mu gihe internet n'imbuga zitandukanye zimwe zimwe ziriwe zaciwe mu mihingo y'ico gihugu.
Urakoze Diane. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo naho n'abantu bikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu bishe abantu 18 baturira n'isengero mu buseruko bw'ico gihugu. Idonido y'inkuru Fidele Niyongabo.
Abakoze ico gitero bishe abantu 18 baturira n'isengero mu mihana yahitwa Bayeti mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bwa Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Ico gitero cagirizwa abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Allied Democratic Forces mu mfonyapfunyo ADF. Igisirikare cemeje ico gitero cabereye hafi y'ibirometero 20 mu burengero bw'igisagara ca Oicha, yamara nticamenyesheje igitigiri c'abahasize ubuzima. Abagwanyi b'umugwi ADF ukorera mu buseruko bwa Kongo kuva mu myaka y'1990 bamaze kwica abasivile barenga 1000 kuva mu ntango z'umwaka w'2019 hisunzwe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo naho igisirikare ca leta congereje ibitero bigenewe kuzimanganya uwo mugwi. Abategetsi ba Kongo bagirije abagwanyi b'umugwi ADF ko bakoze igitero kwiboherero ikuru ryo mu gisagara ca Beni ku itariki 20 z'uku kwezi kw'icumi. Barekura abanyororo barenga 1,300 harimwo igitigiri kitazwi c'abagwanyi bawo. Ibitero vyo kwihora vy'uwo mugwi vyariyongeye kuva igisirikare ca leta gitanguye ibikorwa vyo guhasha uwo mugwi haraheze umwaka. carashoboye gutuza abagwanyi bawo mu bice bimwe bimwe vyegereye urubibe n'igihugu ca Uganda.
Urakoze Fidel. Igipolisi cyo gusara cyanise mu Faransa cyatangaje ko abantu batatu baguye mu gitero cyakozwe hakoreshejwe imbugita ku isengero Notre Dame. Inkuru dushikizwa na Diane Linaz.
Amakuru atangwa na polisi y'u Faransa avuga ko ico gitero hari abagikomerekeyemwo n'ubwo batatangaje ibitigiri. Wicishije imbugita abo bantu batatu barimo umugore umwe yishwe aciwe umutwe yabanje kuvuga Allah Akbar nk'uko polisi ibandanye ibisigura. Na majambo uwo musore bivugwa ko afise imyaka 25 yabandanije kuvuga n'igihe yari mu minwe ya polisi nk'uko vyemezwa n'uburongozi bw'igisagara ca Nice. Umukuru ico gisagara Christian Esrosi nawe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko iki gitero muri Basilique ya Notre Dame isumba yandi masengero yose mu bunini muri Nice ari iciterabwoba kandi abishwe bishurwa gashinyaguro. Yongeye acegeka ku ntagondwa ziyitirira idini rya Kiislam. Yagize ati turarambiwe, harageze ko Ubufaransa bushiraho amategeko ahasha intagondwa ziyitirira Islam. Mwamaze gutera ivyatsi iki gitero harimo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, abagize inama nshingamateka y'igihugu ciwe nabo mu bikorwa barimwo byo gushiraho ayandi mabwirizwa yo gukinga ikiza ca virus ya corona cabaye ndanse muri ico gihugu. Bafashe umunota umwe w'agacerere wo kwibuka abakiguyemwo. Umuryango w'abayisilamu mu Faransa ubicishije ku mukuru wawo wahojeje ize wongera usivye isabukuru ry'amavuko y'intumwa nkuru muri iryo dini ariwe Muhammad yari guhimbazwa kuri uno munsi wa kane.
Muri kumwe n'abanaye kumviza iradiyo hejwe rya Amerika isamenyera i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Ayo makuru tutanguriye mu Rwanda ho urwego rujejwe gukurikirana ivyaha rwemeje ko rwafunze Jean Bosco Mutangana yahoze ari umukuru w'urwego rukurikirana ivyaha mu Rwanda. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umenyesha makuru w'ishuri ry'Amerika i Kigali.
Aganira n'ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBO nta byinshi yashatse gutangaza kwitabwa muri yombi rya bwana Jean Bosco Mutangana. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU yemeje ko bwana Mutangana wahoze ari umushinjacyaha mukuru yatawe muri yombi ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa 10. Yemeje ko bwana Mutangana afungiye muri kasho ya RIBU Remera hakekwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Aha bwana Murangira nyuma yo kwemeza ko bwana Mutangana wahoze akuriye urwego rw'ubushinjacyaha afungiwe Remera yasobanuye icyo amategeko ateganya ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano bwana Mutangana aregwa.
Iki cyaha gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ndetse hakongeraho n'ihazabu miliyoni 6 kugera kuri miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano.
Ijwi rya Amerika kandi yanashatse kenshi kumenya uko icyaha bwana Mutangana akurikiranyweho cyaba cyarakozwe ndetse niba haba hari n'abandi bafunganywe bagikekwaho. Ariko bwana Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU nta byinshi yashatse gutangaza ahubwo ahitamo guhita dukupiraho telefone.
Afunzwe wenyine bimeze bite?
Biracyari mu iperereza, dosiye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Twavuga ko afunzwe wenyine?
Biracyari mu iperereza.
Hanyuma icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano yagikoze hagamijwe iki? Uburiganya bimeze bite?
Biracyari mu iperereza.
Twakwemeza ko afunzwe wenyine.
Urakoze.
Bwana Jean Bosco Mutangana mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 nibwo yakuwe ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru. Ni umwanya yari yarashyizweho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Uyu mugabo yakunze gukora imirimo yo mu rwego rw'amategeko kuko yayibayemo imyaka igera muri 20, aho yakunze cyane gukora mu rwego rw'ubushinjacyaha. Nyuma yo gukurwa ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru mu Rwanda, Bwana Mutangana yarasigaye akora imirimo yo kunganira abandi mu nkiko. Kuva mu kwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo uyu wahoze ari umushinjacyaha mukuru yinjiye mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ndetse anatangiza kabine y'abunganizi mu mategeko yise Mutangana and Partners. Mbere yo kugirwa umushinjacyaha mukuru bwana Mutangana yanagiye ashingwa imirimo ikomeye mu rwego rw'ubushinjacyaha kuko yanigeze kuba kuri agashami gashinzwe guhiga bakekwaho ibyaha bya jenoside baba mu mahanga. Mu bihe bitandukanye yagiye agaragara ashinja mu manza zikomeye z'abakekwaho jenoside boherezwa kuburanira mu Rwanda n'izindi. Bwana Mutangana yanabayeho umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha. Amategeko ateganya ko dosiye y'uregwa ibigomba kumara iminsi itanu mu rwego rw'ubugenzacyaha rukabona kuyishyikiriza urwego rw'ubushinjacyaha narwo nyuma y'iyo minsi rukanzura niba ari ngombwa kuyiregera urukiko. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Dukurikire mu Burundi aho abanyagihugu bo muri komine Giharo y'intara ya Rutana bidogera ubutungane ko butubesha imanza basaba umukuru w'igihugu gushyira mu ngiro umugambi ihaye wo kubaka igihugu cy'amategeko abicishije mu gukomeza utungane. Inkuru y'ijwi ry'Amerika ifatanije n'abanywanyi baryo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri komine Giharo bidoga bavuga ko imanza ziri muri sentare ziteba gucibwa. Abanyagihugu bavuga ko ahanini ari imanza z'amatongo. Uyu ni umwe muri abanyagihugu avuga ko haheze umwaka urenga bituye sentare n'intango ya komine Giharo ariko kabatacyo irashikiriza ku bijanye n'ugo rubanza.
Sentare ya Giharo tuhabiraba naratuhohote. Yebwe hari mu kirimo cy'umuhesi twa turi Tanzania mbere ubwa mbere na mbere twarimo turakurikirana itongo ry'umuryango mukada turazanye mu muryango tinavemo ntidusangiye umuryango turabishingira noneho rero tuvukana yitwa kari mukuru w'uyu acha agomba gusigikira muyomba wiwe natwe tukaburana tuvuga yuko usigikire muyomba wawe mukwirikire mujanye niwatukomba urogaruke zirateba muri urubanza twaruhereye mwakuyu mukwicenda none tugeze mukwicumi umwaka n'ukwezi nta nicyo turavana.
Ibice 90% by'abanyagihugu bakaba batunzwe n'uburimyi mu Burundi. Ikimaze kwibonekeza nuko ingorane z'amatongo ziri mu bikwega indyane mu kibano kugeza naho bamwe bicana. Kubw'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguza umwaka w'ubutungane umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi mu ngoro y'amakoraniro i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yasabye abacamanza kutadindiza imanza mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi mu banyagihugu.
Abacamanza rero nabo bame bagavye bacimanza kare kandi bakurikiza amategeko bongere bihutire kudushyira mu ngiro kugira ngo bagwanye agatima ko kwihanira cyane ko kwihora. Erega ubucamanza ariko rwego rwa mbere rukingira agateka kazi na muntu bimwe bidaseswa.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu avuze ivyo mu ntwaro bavuga ko baciye bafata iya mbere mu kwitaho mu gutunganiriza abanyagihugu bivanye naho ubushobozi bwabo bugarukira. Eric Ntirampeba ni mustanteri wa komine Rutana.
Aho nyine ico bahiro arivomereye natwe duca dufata ya mbere tugaca duhimiriza abajya bajejwe intwaro tukabwira abakuru mitumba nabo bagaca babwira abajya batanu batowe nabo bagaca babivuga ku mutumba reka natwebwe turi mu nama dukoresha ku mitumba turababwira yuko ikitameze neza kibaye ku mutumba n'icyo abantu bapfuye bavya batanu be n'abandi bizigirwa ku mutumba banza bakaja hamwe bakabatunganiriza kenshi usanga hari igihe ni ibintu byoroshye cyane kuko bobo be ku mutumba nibo baba bazi ingorane ziba kuri uwo mutumba.
Ariko abajejwe intwaro nabone baratungwa agatoke ko rimwe na rimwe bakora akazi k'ubutungane batabire kuriwe n'amategeko bakagira ko bagahohotera abanyagihugu. Uyu n'uyundi munyagihugu wo muri komine Giharo yavuganye n'isoko ryacu.
Uko maze guhonyanga agateka kazi na muntu ku itongo rya kavukire ukazagirikanwe ni babomorinzi tusanga mengu munyagihugu arahohotewe amagambo ni mesi dufise harya twanka kubivuga gusa nta handi hoho guhera kuri mukuru wo gatsimbire murabona aho ndi gure sentari satura munyaga cimbira kongera hoza gusatura kandi.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye intumbero yo kubaka igihugu kirangwa n'amategeko abicishije mu gukomeza ubutungane. Kubw'ivyo abanyagihugu bo muri komine Giharo bamusaba ko yoshira mu ngiro iryo hangiro atamwana n'ikinono.
Umuntu je asaba rekwe ntambye yiro itanita nkozi yuho bidukorere nkiko nyene hahayi bitwiruhangira mu mwene gihugu kugira yuho ibintu by'akarenganyo bihave kugira umuntu wabituye bamumvirize neza ya yuko ibintu by'imanza bimeze mu ngiro uko muri ibi bihe nta mwana n'ikinono nta muntu wose akorera inda yiwe n'abana biwe urubyaro rwiwe kugira babeho kugira abantu benshi ko barya niko baza kwigisuri kugira bene ave kwisuri baronka cyo barya cyo bawarakoze.
Abahinga mu bijanye n'itunganywa ry'amatongo berekana ko ingorane z'amatongo mu Burundi ziva kwigwirirana ry'abantu hamwe n'ingwano zituma haba abahunga hagati mu gihugu hamwe n'abahunguka bava hanze yacu bakabona ko leta ikwiye guhagurukira ikibazo cy'amatongo mu buryo bw'umwihariko.
Turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu, turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse nshuti mwese ko mwikomera bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamirira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Abahinga banonosoye ibyerekeye ubutunzi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu barabandanya gutera akamo gasaba ko amasosiyete bihangange akorera ku ntara ya Afurika atangishwa amatagisi nyakuri aho kwama ariko arariha amatagisi intica ntikize. Incabwenge z'abarundi zirimo Professeur Leonce Ndikumana, umwe mu ncabwenge zafashe iya mbere mu gutera akamo kihutirwa ibihugu byo muri Afurika kabisaba kwihuta mu kunagura amategeko ajanye n'amatagisi atangishwa amasosiyete y'ibihangange y'abanyamahanga afite imitaho ikomeye ku isi hose, les multinationales. Leonce Ndikumana ni professeur emérite yanonose dire que ubutunzi, akaba kandi ari umuyobozi w'igisata kijejwe programme iterambere muri Afurika n'ubushakashatsi mu byerekeye ubutunzi ku ishuri ryo muri kaminuza Amherst University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndikumana ni professeur w'icyubahiro kandi muri kaminuza mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Cape Town University. Asanzwe kandi ari mu ishyirahamwe l'ECRICT, la commission dépendante pour la réforme de la fiscalité internationale. Turi kumwe kandi na professeur Janvier Désiré Nkunzimana, muhinga nonose vyerekeye ubutunzi, muri iki gihe niwe mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubushakashatsi mu vyerekeye udandaje ku isi n'iterambere, United Nations Conference on Trade and Development. Amaze imyaka irenga 30 akora mu vyerekeye iterambere, yarigishije muri kaminuza y'u Burundi, arakorera amashyirahamwe mpuzamakungu arimo UNDP, UNECA, FMI na Banque Mondiale. Turi kumwe kandi na professeur emérite Paul Nkunzimana, yahoze ari doyen wa faculté ya psychologie et des sciences de l'éducation muri kaminuza y'u Burundi, yarabaye kandi na doyen wa Institut supérieur de commerce ISCO. Leonce Ndikumana aratangura avuga ukuntu icyo kibazo cifashe.
Mbere ntakuzwa nuko bwa mbere murabona igihe yuko kiza cya coronavirus kiza, ibihugu byo muri Afurika byari byerekanye yuko byogereje ubutunzi byari kubitera imbere kuruta uko byari kera. Urazi ko kera abantu bari barahebye bavuga ko afite atazokuteye imbere, mugabo hari ibihugu byinshi byari kubiteza imbere ubutunzi bwayo kurusha n'ibihugu biteye imbere rwose. Bado rero dufite n'ingene ibihugu byo muri Afurika bizoshobora kwikingira iki kiza bwa mbere, hanyuma zikabandanya gufasha ubutunzi bwabyo, gufasha abantu, gufasha amashyirahamwe, abakora utwabo, kugira ngo zishobore kubandanya zitera imbere zirangura imigambi yabo. Kugira ngo rero zishobore kurangura iyo migambi y'iterambere, zikeneye yuko leta iba ifite uburyo bukwiye. Uburyo bukwiye bwa leta bunini cyane cyane n'amahera ava mu mataxi. Urazi yuko ibihugu byo muri Afurika nibyo biraronka imfashanyo iva hanze, mugabo tuzazi yuko iyo mfashanyo iva hanze n'akarengu ufashe wifashije imfashanyo iva hanze sizotuma iteza imbere Afurika. Rero nicyo gituma tubona yuko ibihugu byo muri Afurika bikeneye cyane cyane gufata imigambi ingene byotoza amakori akwiye cyane cyane mu kuri ayo mashyirahamwe y'impuzamakungu manini manini akora mu masekitori yose, haba mu butaka, haba muri mu bintu bya informasiyo no mu gucuruza. Njye bituma tubaza yuko ubu dukeneye kujya hamwe tukiyumvira ingene ibihugu byo muri Afurika byoshobora kuduza amafaranga zitoza mu makori yo kuri mashyirahamwe mpuzamakungu.
Mutubwire mbega kugira ngo mumenye ko hayo umwami multinationale hadatangishwa amategeko akwiye, mwabimenye gute? Ubushakashatsi bwageze gute?
Ni ukuvuga cyane cyane ikibazo kimwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu adatanga amatariki, ikibazo cy'ibihugu byo muri Afurika cyane bikiri mu iterambere gusa. No mu bihugu biteye imbere birafite iyo ngorane yuko ayo multinationale adatanga amatariki, kubera ingene ashobora kwerekana yuko ata nyungu nyinshi yagize, kubera berekana yuko bagize amadepense menshi, kubera ayo mashyirahamwe usanga kenshi afite amafiliyare menshi, ibiro byinshi mu bihugu byinshi, ucyo usanga bashobora kwerekana yuko nk'ubu ari ishyirahamwe yo muri Amerika ikerekana ko muri Amerika nta nyungu yagize nyinshi, mugaye ikerekana ko yagize inyungu nyinshi nko mu bihugu byo hanze bidatangika amataxi menshi. Ikindi ni uko usanga ayo mashyirahamwe ari manini, akora ibintu byinshi, biragora kugira ngo umenye ingene bitangisha amakori, kubera ibyo bikora nyine bigoye kumenya aho bakorera, ibyo bakora ibyo ingene bingana. Ushobora gusanga nka kompanyi yitwa ngo ni kompanyi y'Inyamerika, mugabo ugasanga ikorera muri Afurika y'Isi, ikorera muri Azi, ukajya usanga rero barashobora guca banyegeza inyungu bagira barose muri icyo gihugu kugira ngo batange amatariki makeye cyane. Abashakashatsi rero basanze yuko amashyirahamwe manini usanga atanga amatariki make cyane, ugasanga kompanyi nka Google, nka Facebook, nka Amazon usanga itanga taxi iri mu nyuma, iri munsi y'itaxi y'amatariki atangwa n'abakozi ba
byumvikana. Mushika ntahe Janvier Désiré Nkurunziza, hari abantu bashaka kwibaza kwa kukamo kutangisha amatagisi akwiye ayo basosiyete kaje gatevye.
Urakoze Federike. Imbere y'uko nishyura icyo kibazo, reka mane nongere utuntu tubiri ku bintu Leon yagiye kuvuga.
Yego.
Ifatanye n'iki kiza cya Covid. Iki kiza cya Covid kizotuma kumbure dutangwa kuyumvira cyane rwose, bifate ku mutima ibyumviro nk'ibi ziba turavuga. Nk'ubu amahera y'amanyamitare azoza muri Afurika kubera kovide, aha nkorera niho twama tubwira ibyo biharuro, twatura yuko azokoroka ku ijana 25 gushika kuri 40% mu mwaka w'2020. Icyo ni ikintu azakoroka cyane ayo mahera yahoraga azanye n'abanyamitare ibyo bita FDI. Ikindi abantu b'abanyafaba hanze bamwe bambika amahera ibyo bita remittances, ayo nayo nyine batoye yuko kubera ikiza cya Covid mu mwaka wa 2020 ashobora kuzokoroka ku bice bishika 23% ku ijana. Urumva n'amahera y'Afurika aho yahorava hose harakoroka, ibiko bizokoroka kubera ikiza cya Covid. Nicyo gituma rero ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro ugurishije uno munsi, kuko ni ikintu abantu benshi batanguye kwiyumvira yuko akimubona afite izongera gute, ahandi hazova ayo mahera ni hehe. Gutangisha rero amatase ku bintu biva muri Afurika, mu bihugu bya Afurika, ni icyumviro kiri ngaho gishasha, icyo cyumviro kigishasha, icyo cyumviro kiri ngaho kuva kera.
Ni kuki kitigeze gishyirwa mu ngiro?
Ni ibintu bigoye nijoro ndikumana rero nsari karavuga. Hari ingorane nyinshi zikomeye, sinzi ko dushobora kuzivuga ngo zishobora uno munsi, ariko reka nshyigikire nko ku bintu ari bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere navuga ni uko gushika ubu ibihugu byinshi byo muri Afurika ntibizi ibyo bikura ibintu biva mu butaka bwabyo. Ibihugu bimaze nk'imyaka 40-50 bidandaza ibitoro peteroli, gushika ubu hari ibihugu byinshi bashobora kuvuga uti uyu mwaka baronse ibitoro bingana iki, kubera iki? Kubera yuko bakoresha information bahawe n'izo multinationals benshi ntibafite uburyo bwo gushobora guharura inzahabu zabaye kujya mu gihugu kanaka. Urumva ni ukujya gutasa, kujya guca amakori. Imbere ya byose ni ukumenya ikori urica kuri bazi tasa. Urumva rero
ni ingorane ikomeye cyane rwose.
Irakomeye cyane kuri jewe, icyo ni cyo cya mbere dukwiye gukorera.
Professor Paul Nkunzimana ikibazo cyo kutamenya ubutunzi ibihugu bifise cyane cyane bo muri Afurika ku byerekeye ibiri munsi y'ukuzima nk'uko mwigeze kubivuga mu biganiro twagiranye mbere, reka kudatangisha amatagisi akwiye ayo multinationale ku bwanyu byo bayiva kuki.
Ego murakoze cyane, ndibaza yuko ubutunzi buri muri Afurika dufashe nyinshi mice cyo ku isi ku by'ukuri burazwi cyane rwose, kuko hari ibiharuro byinshi byerekana ubwo butunzi ko uru bungana haba muri ibyo bihugu nka gira ca Congo yaba Zaire cyane n'Uburundi. Ibiharuro byahari neza cyane rwose, kandi byashyizeho ahabona kuva kera. Nubwo nko ku Burundi hoho ikarata geologike yaho iruvoye ikarata yerekana ubutunzi buri mu kuzimu ihari kuva tubonye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajicera na mirongo ibiri, wumva haraheze imyaka y'ijana ku butunzi bwuzuye. Nka Kongo ubutunzi burazi kuva na kera, kuva no kuri ku mwami Leopold wa kabiri. Ubutunzi rero burazi kuva kera cyane rwose, hanyuma bukaba bwaragiye buriyongera kuva aho ubuhinga bw'ubushakashatsi bwagiye gutera imbere. Ni ukuvuga si rero byiyegeje no kuri kose, ni ibintu bihari. Kandi icyo umuriro uvuga ku byerekeye ikibazo wabajije ku byerekeye iby'amataxe, umuntu ahereye
ni kuki amareta atangisha amatagisi make ayo ma multinationale ku bwanyu?
Urumva ubwa mbere hoho icyo umenya ngo nkurikije
ego
nuko ubwa mbere hoho ayo ma multinationale ubonye muri yovuga yuko ku by'ukuri ari atwara isi mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana umunani gushika mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda haratwara ibihugu. Ona hariho ibintu byaho byagwanira amakoloni, ego hariho n'ayo mamalisitasiyonari icyo gihe babayita mamoropoli n'ubundi nacyo kimwe. Ubundi rero ni ukuvuga ayo mamalisitasiyonari arakomeye cyane rwose gushika n'aho akoresha amaguverinoma, akoresha amaleta. Uba rero amamalisitasiyonari muri iki gihe arakomeye nakeshi mu bihugu bitari bike niyo ajyana n'amakudeta n'ibindi. Urazi nko muri Shiri mirongo ibiri na gatatu ijya ibemyo yagize kudeta hari muri kiriya gihugu, ubunya wa multinationale yatera ingwano mu bihugu byose, kandi niyo by'ukuri aganza ibyo bihugu by'iwacu.
Ariko ayo n'amakuru atatohozwa ko ayo ma multinationale yo agira amakudeta ntaho byanditse.
Ntaho byanditse ntaho uzobibona. Erega n'ubundi no ku byerekeye n'ubutunzi ntaho uzosanga byanditse, mugabo bimwe biraboneka. Nko mu gihugu cy'u Burundi noneho, nko mu gihugu cy'u Burundi birazi yuko ayo taxi mu byerekeye ubutunzi mu kuzimu ni taxi iri hagati, naho nyine ni kode nshyashya y'umutungo ko ari nshyashya ya cumi na gatatu. Wumva ayo taxi ni bice cumi gushika ku bice mirongo ine na bitanu ku ijana, naho nyine bakavuga ati ni kubera yuko iyo leta yoba itunze iyo suso uba ibice icumi ku ijana ku butunzi bwose buhari, urumva ko ibyo bintu byose bitera ubwoba. Ego ntabwo gatoya ikindi kongera ko ni uko muri ibyo byose mu Burundi hariyo kandi uzosanga atanahamwe byanditse, ariko ntuzenya amataxi ya komine usanga ntuzenya ku butare bwose buve mu makomine usanga ikomine itwara amafaranga amajana atatu ku kiro ku butare ubwo aribwo bwose. Urumva ko ibyo bintu biteye isoni. Urumva rero amamultinationale nta kindi akorera nk'uko nyine intwaro yaheze ku mari nta kindi ikorera ni inyungu z'umurengera usanga ubutunzi bw'ibihugu.
Paul Nkunzimana, Leonce Ndikumana na Janvier Désiré Nkurunziza, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kuri ibi bibazo nkoramutima. Nshuti mwese mukundi Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye, hamwe na Edi Rwema yahagarariye ibiganiro by'umunsi. turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza.